radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi komirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kuri uyu wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika, ashinja leta y'u Rwanda kumutatisha akamashu ka Pegasus.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus ya Kamashu, bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyigiriza.
Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Abasirikare batatu b'umuryango w'abibumbye wo mu ngabo za MONUSCO n'abasivili barenga 10 baguye mu myigaragambyo ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ivuga kuyongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu gihugu. Mu mwaka umwe leta iravuga ko imaze gusenya imitwe 35. Hele kumakuru avunaguye mugezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe OMS yatangaje ko icyaduka cy'umugera w'ibihara by'inguge ari ikibazo gihanze amakungu gikwiriye guhagurukirwa byihutirwa. Gushika ubu ibice 90% by'abantu bapimwe uwo mugera bari hanze y'umugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko icyo kiza gishobora guhagarikwa. Yasiguye ko uburyo bwiza bwo kubikora ari ugufata ingingo zituma abantu batandura iyo ndwara canke ngo bayanduza abandi. Ishyirahamwe OMS riko risaba abantu bashobora kwandura umugera w'ibihara by'inguge kurusha abandi ko bocandagwa. Muri bo harimo abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi hamwe n'abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo kandi bagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko bifata indwi zitari nke inyuma yo kumuntu aronse urucanco rwa kabiri kugira abe yikingiye neza. Imenyesha ko muri ico gihe abantu bofata izindi ngingo zo kwikingira imbere yuko baronka ugo rucanco rwa kabiri. Ishirahamwe OMS rimenyesha ko gushika ubu hafi ibice 10% by'abantu uyu mugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro, 5 muri bo ko bamaze kwitaba Imana, bose nabo ku mugabane wa Afrika. Indwara y'ibihara by'inguge ntitaweho bihagije nk'ikibazo kijanye n'amagara y'abantu mu bice byo ku mugabane wa Afrika. Yamara abantu barwaye iyo ndwara baratangwe kwibonekeza hanze yayo. Ikibazo kikaba catanguye gukomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Perezida Macron ariko agendera ibihugu bya Cameroon, Benin na Guinea Bissau kugira akomeze imigenderanire mu byerekeye politiki n'umutekano n'ivyo bihugu byo muri Afrika mu burengero niyo hagati. Ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu vyariyongeye muri Benin hamwe n'ibihugu vya Togo na Cote d'Ivoire biri mu kigobe ca Guinea. Amenyesha ko bazokwagura ibikorwa vyo kurwanya intagondwa gushika mu bihugu biri mu kigobe ca Guinea bihanganye muri iki gihe n'imigwi y'iterabwoba iriko itera ikwiragira kandi igeramira akarere kose. Imigambi mishasha y'Ubufaransa no gufasha ibihugu vyo mu karere ka Sahel gukomeza ingufu za gisirikare ako inteko zo Ubufaransa zishobora kurungikwa mu bihugu bibisavye. Gushika ubu haba Benin na Togo nta na kimwe kirasaba ko inteko zo Ubufaransa zirungikwa ku butaka bwavyo. Yamara ivyo bihugu vyasavye Ubufaransa kubifasha mu bikorwa vy'indege z'ingwano, ivyerekeye iperereza n'ibindi bikoresho vya gisirikare. Umuvugizi w'umugwi Al-Shabab Abdiaziz Abu Musab yatangaje ko uwo murwi ari wakoze ivyo bitero vyombi. Avuga ko muri ivyo bitero bishye umuyobozi w'akarere k'igisagara ca Marka kirimwo nabo bari kumwe. Atangaza ko mu gisagara ca Afgoye bishe abasirikare babiri mu gitero ca bombe bahakoreye. Mu gitero ca mbere amabomba abiri yatezwe mu isoko ry'ibitungwa mu gisagara ca Afgoye mu ntara ya Lowe Shabelle yahitanye abantu 4 nk'uko bitangazwa n'igipolisi n'abanyagihugu baho. Ikibombe kimwe caturitse yamara nta bantu cishe cyangwa gukomeretse. Mu nyuma yaho ikibombe kigira kabiri cyaraturitse cica abasivile 4. Mu gitero gitandukanye ikibombe caturikiye mu gisagara kirimo ikivugo cha Marka cyahitanye ubuzima bw'umukuru w'akarere icyo gisagara kirimo. Radio Mukdisho yaho yatangaje ko umutegetsi yishwe mu gitero cy'abakora iterabwoba. Ahmed Farah aba mu gisagara cha Marka tangaje ko bajeje umutekano aziriye ikibanza ico gitero cabereyemwo umugwi wa Shabab umaze imyaka irenga 10 urondera gukuraho leta kugira ushireho amategeko afatiye ku idini rya Islam.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kuri uyu wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshinga amategeko ya Amerika Congress. Kandi Kanimba yabwiye abagize iyo komisiyo uburyo leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha kamashu kitwa Pegasus igihe yabagakorana manama n'abategetsi batandukanye barimo abamerika abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina. Navuganye na Karine Kanimba ntangira mubaza igihe yamenye ko telefone ye kimwe n'iya mubyara we zashyizwe mu kamashu.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus ya kamashu. Bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yari iri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mu cousin Jean Paul nawe bamwumvirije nawe bamushiriyemo Pegasus. Kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimise papa wanjye, niyo yamukoreye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho ni adresse email imwe yakoreshejwe kwa taka bandi bantu baba journaliste aba politicien aba activiste bose bari relié ku Rwanda. Rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda, leta y'u Rwanda banshizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu. Abo bashinga amateka abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu
abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga ya imfashanyo bohereza mu Rwanda urwanda leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize abanyamerika kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi abanyamerika eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingwaya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nuko mubizi muri genocide papa yarokoye abantu barenga igihumbi na magana abiri kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuzaperda l'espoir tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza gushyira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubu ngubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukore kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubwo aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Leta y'u Rwanda itangaza iki ku byavuzwe na Karine Kanimba? Ijwi ry'Amerika yasabye abavugizi ba Leta y'u Rwanda kugira icyo babivugaho. Turacyategereje ko bahuguka, icyo bazatubwira tuzakibagezaho. Mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwumvise abatangabuhamya ba nyuma bashinjura Jean Twagiramungu ku cyaha cya genocide. Abo batangabuhamya babwiye urukiko ko batigeze bamubona mu bitero byisha Abatutsi ku Gikongoro. Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Abatangabuhamya babiri ku ruhande rushinjura bwana Jean Twagiramungu nibo batambutse imbere y'umucamanza yumva ubuhamya bwabo bwa nyuma bumushinjura. Abatangabuhamya ba none nabo babwiye urukiko ko bari baturanye na Twagiramungu kandi bamuzi neza. Ku musozo urukiko rwumvise bwana Emmanuel Bugegera bakunze kwita Busimba. Uyu mutangabuhamya yemereye urukiko ko nawe yafungiwe icyaha cya genocide ku gihano cy'imyaka 9 muri gereza. Yavuze ko ari komanda Sebuhura n'uwari sous-préfet wa Karaba babasanze aho bari bicaye banywa ikigage babasaba kujya gutabara icyanika. Bugegera yasobanuye ko kujya gutabara yari imvugo izimije isobanuye kujya kwica Abatutsi. Yasobanuye ko bageze mu cyanika babategekaga babasabye kwikira hamwe kugira ngo Abahutu batisanga bicanye hagati yabo aho kwica Abatutsi. Yavuze ko babasabye kwambara imigozi ku ntugu nk'ikimenyetso cyo kugira ngo byorohe gutandukanya Abahutu n'Abatutsi bicwaga. Yavuze ko bageze mu cyanika havugiye urusaku rwa za grenade ku buryo abari bahari bari hafi gupfa amatwi. Mu bitero byose yireza akanabisabira imbabazi, Bugegera avuga ko nta na kimwe yigeze abonamo Twagiramungu. Yabwiye umucamanza mu magambo ye ko Twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo mu rugo kuko se yari intare kandi nyina wa Twagiramungu yari umututsikazi. Yemeje ko iwabo wa Twagiramungu naho hatewe n'abicaga kuko nyina yari umututsikazi. Umucamanza yashatse kumenya impamvu Bugegera akomeza gushimangira ko Twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo uboshye ari imbohe. Bugegera yasubije ko igihe cyose yamubonaga iwabo adasohoka. Yabwiye urukiko ko mu gitero cyagabwe ku cyanika cyarimo abari hagati ya 300 na 400. Urukiko kandi rwabajije umutangabuhamya Bugegera icyo ashingiraho yemeza ko nyina wa Twagiramungu yari umututsikazi. Yasubije ko nawe yari amaze iminsi yumva abaturanyi babivuga kandi amuzi. hari bimwe mu bibazo by'ubushinjacyaha urukiko rwakunze guhagarika umucamanza akavuga ko bigamije guha abatanga buhamya amakuru ataraya ngombwa ubushinjacyaha bwavugaga ko biri mu nyungu z'uregwa ariko umucamanza nawe akabwibutsa ko inyungu z'uregwa n'umwunganira bazizi kandi bazi kuzirengera umutanga buhamya wa nyuma ntimedari nkunzu wimye uyavuga ko ari umuvandimwe wa Juvenal Kamondo yabwira ukiko ko igitero cyagabwe kwa Kamondo gushaka abatutsi bari bahahungiye cyari kigizwe n'abagera muri 500 avuga ko cyahatsinze abatutsi basaga 8 kandi ko yabawe ndetse n'umuvandimwe we Kamondo bari bagiye kwihisha yasobanuye ko we na Kamondo bagarutse nyuma basanga ari abatutsi bapfuye uyu mutanga buhamya yavuze ko habari bakirimo yamenyeye aho yari yihishe yatsembye ko atabonye twagira mungu mubari baje kwica urukiko rwamubajije ukuntu yabashije kumenya ko twagira mungu atari muri icyo gitero cyahuruje imbaga yasubije ko umuntu wari mwarimu atari ubumuyoberwe nkunzu wimye nawe yakatiwe gufunga imyaka 12 ariko arirega yemera icyaha akora imirimo nsimbura gifungo igisa n'ikitarusange kubatanga buhamya batambutse imbere y'umucamanza bashinjura bwana twagira mungu biganjemo abahamijwe ibyaha bya genocide barimo abagifunze n'abarangije ibihano urukiko rusigaje kumva umutanga ngabo hamye umwe ku ruhande rw'ubushinjacyaha bakunze kubura umwanya kubw'ibibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo umunyamategeko Pierre Celestin Buhurunganira twagira mungu yatanze icyifuzo ko mbere yo gupfundikira urubanza rukiko rwazamanukaho bikekwa ko uwo yunganira yakoreye icyaha umucamanza kuri inteko iburanisha yamusubije ko nk'uko yagiye yabikora mu zindi manza yatekerezaga no kuzabikora muri uru rwa twagira mungu bwana Antoine Muhima yabwiye impande zombi ku kigamijwe muri uru rubanza ruko kuri kujya hagaragara yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose byibura ukwezi kwa cyenda uyu mwaka akaza abapfundikira urubanza bwana Jean twagira mungu ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega icyaha cya genocide bumukeka uko yagikoreye mu byahoze ari komine za Rukondo na Karama mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe y'ubu ubu ni mu majyepfo y'igihugu yahoze ari mwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'ibihumbi 2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu Rwanda iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda abagira ubusabe bw'i Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abategetsi ba Republika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko abasirikare batatu muryango wabibumbye bo mu ngabo za MONUSCO bishwe n'abasivile 12 bakicwa kuwa kabiri baguye mu myigaragambyo ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Congo abigaragambya barasaba ko MONUSCO yacyura igihe bayinenga kwitashubiye kugarura amahoro muri ako karere kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu yepfo abantu bane bapfuye bishwe n'insinga z'amashanyarazi zabaguyeho bari muri iyo myigaragambyo inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'America Vedaste Ngabo
abaturage bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko ingabo za MONUSCO zavanwa muri Congo bamwe muri abo baturage bahagaritse imirimo yabo abandi bafungi barabara mu gihe abandi nabo berekeje akorera MONUSCO kavimvira gutwikira ayo mapine ndetse abandi nabo gutera amabuye akorera ingabo za MONUSCO basaba yuko MONUSCO yava muri Congo muri iyo myigaragambyo abantu bane bari bayirimo bishwe n'isinga y'umuriro w'amashanyarazi wabanukiye nyuma yo kuraswa isasu nk'uko bitangazwa na Colombe Modeste umuyobozi wa Societe Civile Nationaliste yagize ati ni abantu bane bapfuye abasore batatu n'umugabo umwe byatewe n'amasasu MONUSCO yarashe agwisha isinga y'amashanyarazi iyo singa ifata abasore barimo basunika urugi kugira ngo binjire muri MONUSCO aba baturage bari mu myigaragambyo bakomeza kuvuga yuko bashaka ko ingabo za MONUSCO zakwirukanwa muri Congo kuko imyaka irenga 20 zimaze muri Congo zananiwe kugarukana amahoro MONUSCO imaze imyaka 22 abakongomani ntibarabona umumaro wayo ejo bundi bahinduye politiki bavuga yuko bashaka gufasha igisirikare cya Congo kwirukana M23 ariko igitangaje nuko MONUSCO yavuze yuko idafite ingufu zo kurwanya M23 ndetse ko n'igisirikare cya Congo kidafite imbunda zo kurwanya M23 twabonye yuko akazi ka MONUSCO kashize nigenda turashaka ko MONUSCO iva muri Congo aya makuru y'aba bantu bishwe n'isinga ry'umuriro ryabaguye ko ubwo bari mu myigaragambyo yemezwa n'umuyobozi w'umujyi wungirije wa Uvira Kifala Kapenda Kiki ariko ntahamya ko isasa ryo ryatumye iryo singa ry'amashanyarazi rigwa twagerageje kuvugisha MONUSCO kuri iki kibazo ntibyadukundira bamwe mu baturage batuye Uvira bavuga yuko imyigaragambyo yadindije imirimo myinshi kuri uyu wa gatatu.
Kubwo imyigaragambyo yabaye hano uyu munsi Uvira, turabona ibikorwa byinshi bitagezweho, nk'ingendo z'abantu baje Bujumbura n'Ibukavu no muri Plaine, cyangwa abantu bavaho hose mvuze baza hano Uvira, izo ngendo zose zahagaze uyu munsi kuko nta modoka yari, nta moto yagiye uyu munsi. Ikindi cyongeyeho kandi nta soko ryaremye uyu munsi hano Uvira, ndibaza ko ningo nishi batafunguye uyu munsi kubera ko nta masoko yaremye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru, guverinoma ya Kongo na Monisco ejo kuwa kabiri byavuze yuko abantu 15 ari bo bamaze kugwa mu myigaragambyo muri Goma ndetse na Butembo. Vedase Ngabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi, Human Rights Initiative BHRI mu magambo ahinnye, riravuga ko leta y'u Burundi yohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fidel Niyongabo.
Iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa gatatu ko Burundi bwambitse mu mpisho inteko amajana n'amajana n'imikangara y'imbonerakure mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'2021 kugwanya umugwi ugwanya ubutegetsi Red Tabar. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko umugwi Red Tabar ariwo uronderwa cyane. Leta y'u Burundi ibona Red Tabar nk'umugwi w'iterabwoba. U Burundi buri mu nteko zo mu karere ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko byumvikanye ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka izo nteko zigezwe kugwanya imigwi itari mike iwanya ubutegetsi yagizwa ukwiyongera k'ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa Congo mu bigeramira umutekano w'ibihugu bibanye. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rivuga ko abasirikare amajana n'amajana b'abarundi n'imbonerakure zirenga igihumbi bavugwa ko barungiswe muri Congo kuva mu mwaka w'2021. Leta y'u Burundi igumye ihakana ko hari ibikorwa bya gisirikare ikora mu nyegero, imenyesha ko ibyikora ibikora isunzwe ibisabwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bamaze ikiringo kirenga imyaka 10 bahiga imigwi itwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi ikorera muri Congo. Iryo shyirahamwe rikorera mu mahanga ritangaza ko ryatororokanije amakuru yatanzwe n'abasirikare inshuti, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi n'imigambo itavuga rumwe na Leta. Yamara ntibashoboye kwemeza igitigiri nyakuri cy'inteko zarungitswe muri Congo cyangwa ibikorwa bya gisirikare byahakorewe. Naho ryamenyesheje ko umugwi w'abahinga babo batororokanije amakuru avuga ko zinjiye kuri teritwari ya Uvira inshuro 17 hagati y'ukwezi kw'icyenda k'umwaka urangiye n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Urakoze Fidel Niyongabo, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi ivuga ko yongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu banyagihugu. Minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano avuga ko mu gihe cy'umwaka umwe bamaze gusenya imitwe irenga 35. Pierre Claver hano yonkuru.
Ubushikiranganje bw'intwara y'igate mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu, gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashyirwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi. Igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhingamo kuri uyu wa mbere, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe yaba igenzwe canke yitazwe, ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi.
Harahagaritswe abikwirwa kw'ivyaha 2023 arasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37. Amasaka asuzuma 1,800 yarakozwe, muri yo akaba ashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 179 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu bitegwa bibiri ibihombe bitatu byamurutiye ya 60
kugira ibyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bw'ubushikira nganje bwemeza ko bwaturiye ibyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane. Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayuramutwe. Umushikiranganji Jeve ndirako buca arabisigura.
Ibitenge 12,000 n'amajana 933, amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi. Gusesa amaritiro 9217 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 22,270 yaruguruwe.
Icyo gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka biciye muri ubwo bushikiranganje. Leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka weze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro. Nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganje bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikogwa byo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa Leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganji gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemwo bakaganira.
Twene tubituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yahukanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe.
Nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari wavyishakiye. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu, ubwicanyi ndengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubu zirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cyabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubira ya Baru wafashije kuyabageza, tubifurije umunsi mwiza. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: nta wukengera inzara ngo asimbuke ingabo. Bisobanuye ko iyo ufite igikorwa gisaba imbaraga kigutegereje ubanza kukitegura neza. Nta wukengera inzara ngo asimbuke ingabo. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya jihugu yo yabayi isumizo chachu.
Yara tangi jambo Abarundi tuliru gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isumizo cyacu. mugutangi jambo mubanyagi huguyo yabayi subito chachu.